radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwenda Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ikibazo cy'umutekano muke urangwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yakiganiriyeho kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Burundi bwahimbaje imyaka 125 kiriziya gatolika ishinze imizi mu gihugu.
Turazirikana kandi icyiza kiriziya gatolika imariye u Burundi n'abarundi bose ntibabimenye. Iyo itabaye kiriziya gatolika, Uburundi ntibabugeze aho bugeze.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavugiye imugera habereye ibirori. Ubuyobozi bwa kiriziya gatolika mu Rwanda burasaba inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Kibeho.
Haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho. Uwo munsi wajya abantu baje uyu munsi n'ubwambe twari tubabonye, batabona aho bikinga, batabona aho barara, batabona aho barya, ndetse batabona n'aho bituma. Ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange bikorwa dushobora kwagura.
Musenyeri Celestine Hakizimana n'umushumba wa diyosezi ya Gikongoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino. Kwishi umunyarwanda Fulgence Kayishema warufungiye muri Afurika y'Epfo kuri wa kabiri yamenyeshejwe ko yongeye gufatwa bisabwe n'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha akekwaho jenoside yakorewe Abatutsi barenga 200,000 bari bahungiye muri kiliziya ya Nyange. Fulgence Kayishema imyaka 62 y'amavuko yari burigadiye unukuvuga umukuru wa polisi y'icyaha je ari komine Kivumu muri prefecture ya Kibuye ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba y'u Rwanda yashakishijwe imyaka n'imyaka n'u Rwanda n'urukiko mpanabyaha rwa ONU. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yatangaje ko yavuganye kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakungurana inama ku kibazo cy'umutekano muke urangwa ku mpaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter yagize ati namubwiye ko nizera nkomeje ko hazaboneka umuti unyuze mu nzira za diplomasi kuri ibyo bibazo byo kurebana ayingwe, kandi buri ruhande rugafata ingamba zo kugira ngo amazi atarenga inkombe. Minisitiri w'intebe wa Nigeri Ali Mahamane Lamine Zeine yakiriwe kuri uyu wa kabiri na Perezida wa Chad Mahamat Idriss Deby yavuze ko yaramuzaniye ubutumwa bwafasha ubutegetsi muri Niger. General Abdourahmane Tiani yatangaje kandi ko igihugu cye kiri mu nzira y'inzibacyuho ko kizaganira n'uwari we wese, ariko atsindagira ko Nigeri ari igihugu gikomeye ku bwigenge bwacyo. Andi makuru ya Nigeri ndi kumwe na Thierry Vendayishimiye. Abakuru ba gisirikare b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu muri Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO bazahura kuri uyu wa kane baganira ku mugambi wo kohereza ingabo muri Nigeri gusubizaho ubutegetsi bwahiritswe. Thierry Vendayishimiye
mu ntango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwi irangiye yamara yarasibijwe. Inama yo kuri uyu wa kane no kuwa gatanu izobibaye nyuma y'uko abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwi irangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunge ibwirizwa shingiro muri Nigeri. Ni nyuma y'uko Perezida Mohamed Bazoumu akuwe ku butegetsi ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Inama y'abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarafashe icyemezo cyo gushyira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Nigeri. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Nigeri bishobora kubamwo ibibazo kubera kutumvikana kuri mwishyirahamwe CEDEAO. Ishyirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Nigeri ikiringo ntarengwa ko cy'indwi imwe ku itariki 30 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi Perezida Bazoumu canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare. Yamariyo tariki ntarengwa ko yararangiye atakiba ibibaye.
Abasirikare bakoze kudeta mu Niger bahamagaye ambassadeur wa Niger muri Côte d'Ivoire nyuma y'amagambo yavuzwe na President Alassane Ouattara.
Avuye mu nama y'ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ku itariki 10 y'ukwezi k'umunani, Perezida Ouattara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri Niger byotangura mu buryo bwihuta bushoboka. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger batangaje ko byatangajwe na Perezida Ouattara bidahuye n'ibyiyumviro by'abanya Côte d'Ivoire basanzwe abavandimwe b'abanyaniger. Bavuze ko Ouattara na bagenzi biwe bo mu ishirahamwe CEDEAO bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanyanijeri. Perezida Ouattara yatangaje ko Côte d'Ivoire izoterera batayo y'abasirikare 1,100 hamwe na Nigeria na Benin. Mu ndwirangiye abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirumbika muri Nigeri. Bemeje kandi ko bazoshyira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana Perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni 10.5 ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Burundi bwahimbaje imyaka 125 Kiliziya Gatolika ishinze imizi muri icyo gihugu. Ibirori byabereye imugera mu ntara ya Gitega. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Abakirisu isinzi bavuye imihingo yose y'u Burundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Ivyo birori vyahuriranye n'imyaka 125 irangiye Ekereziya Katolika ishinze imizi mu gihugu c'u Burundi. Imisa yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Gitega. Muri ico gisabisho Musenyeri Nahimana yagarutse ku vyiza Ekereziya yashitseko ariko adasize inyuma n'ingorane Abarundi baciyemwo muri ico kiringo.
Turakenguruka ivyiza vyinshi Imana yatugiriye, ivyiza bitari bike Ekleziya yaranguye muri iki gihugu cacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu. Ariko niko twokwibagira amagumi igihugu cacu cagiye kiracamwo, aho Abarundi twasubiranyemwo dupfa moko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigiramo uruhara.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atarya umunwa uruhara Ekereziya Katolika kuva igeze mu Burundi yagize.
Turazirikana kandi icyiza Ekereziya Katolika imariye u Burundi n'Abarundi bose ntibabimenye. Iyo itabaye Ekereziya Katolika Uburundi ntiba bugeze aho bugeze. Mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye Imana Gatolika. Twarabibonye ku ntwaro ya Repubulika ya Kabiri, abamenyesha mana bose abanyamahanga baratotejwe kumwe birukanirwa rimwe. Uruhombo twarose ico gihe twarusangiye twese. Nico gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyesha mana bose b'Abarundi mu madini yose kuko aribo batunwanisha n'Imana uko bukeye uko bwije.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka 125 Burundi bumenye inkuru nziza ko hakira gahaze.
Ibyo bihugu abaza ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza. Uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha bari ku musego. Niho batwigisha gusambura ingo, bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana uno munsi rero uwo kwigira inama kugira ngo izo nyoshambi ntituzigwemwo.
Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amoko mu Burundi n'ubu kizingamitse igihugu abihebeye Imana babifisemo uruhara. Yasabye abafise icyo bazi ku mabi yashikiye Burundi kutagira umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri, kuko ngo nta kizogorora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba Abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu. Bona Pawulo Mwiranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye. Hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganji wa mbere Kardinali Antoine Kambanda wo mu gihugu cy'u Rwanda userukira papa mu gihugu cy'u Burundi, abakristu benshi ndetse n'abandi batari abakristu katolika. Bamwe bavuganye n'uji rya Amerika bamenyesha ko igisabisho nk'icyo bizera ko gishobora gufasha Burundi mu kogorora amacakubiri n'ibindi bitandukanye Barundi bikaranduranwa n'imizi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda burasaba inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Kibeho, kuko isurwa cyane kuri uyu wa kabiri, hari huzuye, harengewe, hari abakirisitu Gatolika baturutse imihanda yose bizihiza umunsi wa Somsiyo. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yarahari.
Ku nshuro ya mbere kuva ubukerarugendo bukorerwa Kibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka w'2023 nibwo hitabiriye abakirisitu gatolika benshi ku munsi wa Somusiyo. Abategura uwo munsi bari biteze kwakira abakirisitu gatolika bagera mu 50,000 bisanze ahubwo bagera mu 70,000. Iyi ni imwe mu mpamvu zitera Kiliziya Gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa. Musenyeri wa Diyosezi ya Gikongoro Celestine Hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo.
Nyuma y'umuko kaburimbo igeze ahangaha, majyamba arimo kwiyongera, haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho. Kuko umunsi wabonye abantu baje uyu munsi ni ubwa mbere twari tubabonye benshi cyane, batabona aho bikinga, batabona aho barara, batabona aho barya, ndetse batabona n'aho bituma. Ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange bikorwa dushobora kwagura. Rero nihaguka Kiliziya bavugaga yuko tuzaka Kiliziya irimo imyanya 10,000 twicaye, hanze hari imyanya 100,000.
Umushumba wa Diyosezi ya Gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya miliyari 3.5 muri gahunda zo kwagura hakorerwa ubukerarugendo.
Amafaranga dutegereje ni miliyari 3,500,000. Seka ari menshi musenye, ninababwiye ntabwo ari menshi. Kumbye Bikira Mariya abonekera abakobwa hano yaberetse Kiliziya nziza yuzuranye Kibeho. Baravuga ati mubyeyi kugira Kiliziya ko ari nziza cyane, tuba dukennye, amafaranga tuzakuraho yo kuyubaka. Nababwira ati mukore ibyo mushoboye, ibindi nzabyikorera.
Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwadusobanuriye ko aka kayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane. Bwabwijwe rya Amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari 10 hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe. Kiliziya Gatolika ivuga ko muri iyi gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri Gikongoro, mu mpande zitandukanye z'u Rwanda, mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu. Ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri 20 mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite Kibeho, harimo kubaka Kiliziya itubutse, amahoteli, amacumbi, ubwiherero kubahagana n'ibindi bikorwa. Ubutegetsi bwite bwa Leta mu izina ry'akarere ka Nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi Kiliziya Gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa. Kimwe mu byibanza akarere ka Nyaruguru n'abandi bafatanya bikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace. Uyu ni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka akarere ka Nyaruguru.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye. Nuvanga umushoramari ushaka kubaka hoteli yageze aho arambagiza, dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo.
Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo. Gusa Kiliziya Gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga yabimaze kubona. Ku busanzwe mu Rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare igaragaza ko abakirisitu Gatolika bari kuri 39%, bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa cye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi rwego rwarwo rwose. Iki ni igikorwa abagana Kibeho babwijwe rya Amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera.
Umuntu uko afite icyo ufite cyose nicyo turadutanga, ariko bubake hano koko. Byanshimishije, narifuje kuza hano, byarambabaje cyane. Nari mfite ibikomere n'imfite ibibazo, ariko nizeye ko byarangiye kuko nambonanye na Jamba aratwiyeretse.
Nanjye ndikumva ari byiza cyane kuko natwe byadufasha, kuko byaterwa n'uko nyine haba hari abantu benshi cyane, bumva habaye hanini byagwaguka bigafasha n'abandi bantu baba bahari ku buryo ki bataba babangamiwe.
Uretse kubaha umunsi wa somusi y'abakirisitu Gatolika bibukaho ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe. Imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa Leta na Kiliziya Gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'ibihumbi 2000. Gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya Kibeho biba ari ibicika kubera imbaga iba yahateraniye. Usanga haba kumanwa na nijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho. Aba hafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa. Bagira ubusanzwe rya Amerika ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abantu 10 bari muri biro politiki y'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, bashyizeho umuyobozi mushya w'ishyaka Maria Makurata Ntacu Bakimvuna, asimbuye Agato Rwasa, bavanyeho igikorwa kitavugwaho rumwe mu ishyaka. Ero jubilika neza
abashyizeho umukuru w'umugambwe mushasha n'abantu 10 n'abanyarimwe bari muri 20 bagize biro politike y'umugambwe SNL. Bavuga ko babikoze kubera bararushinga no kubahiriza amategeko y'umugambwe na y'igihugu mu ntumbero yo gutumanya wanyi bose biyunga ku nzego zose. Bagiriye ko bakura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, bamwagiriza kuba yari yatse amabanga. Imakire Ntacu Bakimvuna yatowe kubera ari we yarusha abandi imyaka, nk'uko itangazo basohoye ribivuga. Bemeza ko agiye kurongora ikiringo mfata kibanza imbere y'uko hatunganywa amatora. Mu gihe mu ntango z'ukwa gatandatu uyu mwaka, mushikanganje Martin Iteretse w'intwa yo hagati ajejwe itunganywa ry'imigambwe yahagaritse ibikorwa bya SNL byose ku butaka bw'u Burundi. Uwo murwi wasavye wo wagenye gusaba gutunganya amanama. Terence Manirambo na mvugizi wa SNL ni we yavuze ku izina ryabo:
twisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganya mugambwe, dushinze ko acasubirizwa muri icyo gikorwa n'ubusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa mushinga amateka Maria Makurata Ntacu Bakimvuna. Kuri ibyo byose dusabye ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru bosubiza badatebye ibikoresho byose by'uburongozi bw'umugambwe, ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe, agiye kurongora ikiringo fata kibanza, yitura adatebye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi, asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe rwemejwe n'ikoranya kaminuza ryo mu mwaka wa 2019 mu ntumbero y'uko ibikorwa bisubira gukorwa icese mu gihugu cyose.
Ariko Simon Bizimungu, umunyamabanga mukuru wa SNL, afata abafashe icyo cyemezo nk'abantu baburaniwe. Ukundi kwabisiguriye amenyeshamakuru kuri uwa mbere mu kajoro ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ubwo rwego baruhagaritsemo arayize igihe ko biyitira ngo ni biro politike yo mu 2019. Mbega iyo biro politike mu 2019 ni ifise uyirongoye, ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha niba ariyo bari kubaravuga inama yakoranye byari nibaza bashobora kuba bafise muri iyi minsi ariko kimwe nubahanura birashoboka ko intumbero ya politike bari barihaye uyu munsi yabaruhije bakaba barushe baruhijwe na politike nubahanura rero ko bokwicara bagakora ibindi politike bakako ivyo bariko barakora birateye isoni kabisa
abantu 10 kuri 20 bagize biro politike ya senere bashizeho inzego nshasha z'umugambwe zari ziherutse gufutwa na Gatonde Rwasa asanzwe azwi nk'umukuru w'umugambwe yabikoze nabo bamaze iminsi batangaje ko akimwemera nk'indongozi yabo Bizimungu ababona nk'abahunzi ataco bashobora gushikako
umugambwe CNL ntabwo ari umugambwe wa biro politiki ntabwo ari umugambwe wakageka guka abantu 10 umugambwe CNL ni umugambwe w'inyangamugayo nibo bazi uko umugambwe ubaho n'uko umugambwe uteza gutera imbere aho rero uvuze ngo kogira ubwoba ko yita ko ari we akuze nyabo akita ko ari we agiye gufata amabanga nibaza ko n'ibya bindi uvuga nti nibihendwa abana kuko umugambwe biyitirira umunsi ntabwo ari uwiwabo ntabwo badufise rero nta mwanya
ku itariki ya 2/6 uyu mwaka umushikiranganji niteretse yahagaritse ibikorwa byose by'uwo mugambwe wa mbere ufite abanywanyi benshi mu itavuganwe n'ubutegetsi ukaba wakurikiye uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'2020 yavuze ko yirinze ko habaye ihungabana ry'umutekano biturutse ku njyane z'umugambwe
Ugukinga amatati abagize komite politiki ni 20 bariyamirije byavuye ayo makoranire komite executive ni 7 muri bo 5 barabyanze turavye amategeko barayahorunyanze ko ariko hashaka kuba akajagari gashobora gutuma namaraso aseseka tukaba twabimenye nk'umushikiranganjirijwe umutekano imbere yuko umuntu aba umusenere cyangwa umunyamugambwe wundi wose abanza kumwemeka natwe dufise itegeko ry'ukengira abenegihugu bose atanumwavuyeho
umugambwe CNL wamutse kuri FNL wavyawe nawo n'umuhari w'inyeshamba z'abahutu zagwanya ubutegetsi bwa kera bwa bwiziziwe n'abatutsi umukenyazi Macurie ntaco bakimvuna yagenywe kugira uburongore ivyimfata kibanza umupfakazi w'umwe mu bahoze arabarobeyeri ba FNL akaba yaguye ku rugamba mu 1997 uwo mwaka y'icegera ca Kabura Kosan yatwara umuhari pa Repubulika ya FNL ico gihe sijyambere umugambwe wa Gatonde Rwasa arongoye ubwiranye ibibazo n'ubutegetsi inyuma y'amatora y'abahanuzi y'amakomine mu 2010 yahunze igihugu bamaze kuyikuramwo n'abandi batavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko yibwe yagiye gutahuka mu 2013 umugambwe w'u FNL umaze gutwarwa na Jacques Bigirimana akaba yagije leta kuba ariyo yamutangiye umugambwe ico gihe bamwe ariko barwanya uburongozi bwiwe nibo bagumye mu gihugu mu ibaba leta yavuga ko ritemewe n'amategeko ariko bo bakemeza ko ari bo mugambwe w'ukuri bari nyuma ya Rwasa mu nyuma yahavuye aja mu runani rwiswe amizero y'abarundi aja mu nama nshingamateka biciye muri urwo runani mugabe bwizwa nshingiro ry'2018 ryakuyeho inani z'abigenga maze yacashinga umugambwe CNL umwaka wakurikiyeho Roger Burika neza Ijwi rya Amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abakuru bagisirikare bibihugu bigize umuryango w'ubukungu muri Afrika y'uburengerazuba CEDEAO bazahura kuri uyu wa kane baganira ku mugambi wo kohereza ingabo muri Niger gusubizaho ubutegetsi bwahiritswe uwo mugambi ntuvugwaho rumwe mu karere mugenzi wacu Philippe Niyongabo yavuganye na Jean-Marie Ntahimpera mwarimu muri kaminuza mu gihugu cya Mali
kuba CEDEAO yabangiriye yumvira ko bisigura yuko ubwami na mbere n'ingingo yuko barwiga ingabo ngo baje gusubiza ibintu mu buryo muri Niger ntibabyumvikana ko nabo nyene ntibabyumvikana ko kandi birasiguritse kwera harabaye amakudeta mu bihugu byose bihanuriwe na Niger muri Mali muri Burkina Faso muri Guinea CEDEAO ntiyigeze irumvise ingabo ngo zisubize ku butegetsi abasoda kandi abakuru b'ibihugu kandi bari batowe abantu rero bashobora kumva ati none kwera iki icyo gihe habe ihirika ry'ubutegetsi muri ibyo bihugu byose atangabo zarumvise umugabo ubu CEDEAO ikaba ishaka zirungika ubu nyene ashabwira ati ni kubera mu Bufaransa bwa ufite inyungu nyinshi gibaza yuko intwaro nshasha itazo bushigikiramo bakaba ariko ndiko bishaka gutuma aba bantu batwa CDA barunkinga bamyinje ubu njye byose bituma n'abatwara CDA ingingo yuko rwica abasirikare itabashigikiwe cyane ikindi kintu nacho nuko tutokwibagira yuko ibintu byo kunkinga mu bihugu byo muri Afrika ari ikintu abanyafrika benshi batari bagira ni byabaye 2011 ndibaza muri Libya igihe barunkinga bo hanyuma bagakura president Kadhafi azucane kandi yarakumvishana n'abanyafrika batari bake cyo gihe murazi cyacyeri ba Libya cyari bakajagari hanyuma imigunyishi yitwaza terabwoba ikironka ingufu cyane kubera aca bakajagari mu cyo 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 rukingabo akabingwana muri Niger ashobora gusha haba ingorane nyinshi zisumba izo ngabo zo zagiye gukiza ari rado yuko ibyo rukingabo bitatari byo bikara ko neza no muri CDAO
nashaka ndababaze kuri ibyo bihugu byegereye aho hariko habera makudeta muri ibyo bihugu mwari ko muravuga za Mali na Niger za Burkina Faso za Guinea ibyo bihugu bihegeye nkaho muri Ghana mubona basizihe mpungenge kuvyerekeye ayo makudeta ko bishobora gutuma no muri ibyo bihugu mutekano uhungabana ubona impungenge bafise arizi nkaho uri uhagaze muri Ghana
aho mpagaze nko muri Ghana nta mpungenge ari ziko biraba muri Niger kubera Ghana isanzwe ari igihugu muri bino bihugu byishifashe neza areze imyaka myinshi atakundeta ziba kandi hari amatora abakuru b'igihugu bakagakura namwe ataba ibintu by'ingimba byaje kubamo ko ngaho muri Ghana ntangorane nyinshi
ntangorane kuvyereke umutekano ku mutekano muke wo muri utwo turere turi mu ayo makudeta nabajya bagwanye ba Islam ko bishobora kubagira kwingaro ntibumva ko ari impunge muri iyo nzira nta na gato
muri sa byamegwe twatera bwo yitwaje idini ya Islam yari sanzwe iri ikomeye muri bihugu bihari mbi mumaze n'isi miliyoni yuko nko muri Burkina Faso imaze iminsi ikomera cyane kize ngo nyinshi ikica abantu benshi ikica n'abasirikare benshi zikora yuko iyo misanzwe hari nige ijya makode tatari bwa habi rero nibiboneka yo neza yuko abantu babatse ubwo yuko aho ihunga abana by'umutekano kohera abaye kudeta kohera umutekano warasanzwe ihungabano kandi muri aka karere nyine ahubwo hari abantu binyere bibije biteze yuko hamwe agiye abasirikare ku butegetsi biyaza yuko aribo bogira ingufu nyinshi zo kurwanya iyi migi reka nako yari kasaye Afrika y'uburengero bisa nuko bitabateye ubwoba cyane
bakoze ndabashimiye
ku kibazo cya Niger leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko zishyira imbere umuti wa diplomasi umuvugizi wa minisiteri y'ingabo z'igihugu yatangaje ko Amerika yashoye amamiliyoni amajana mu bigo bya gisirikare kandi ko bagiranye imyitozo n'ingabo za Nigeri ati turifuza ko iyo mikoranire yakomeza ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imanga ivuna imbyeyi iba mu rugo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba
Yeah.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from The Voice